Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza no kubaha ikaze mu makuru y'akakanya. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru, abavanywe mu byabo n'intambara bacumbitse mu nkambi ya Kibati barimo barayihunga berekeza mu mujyi wa Goma.
Cye turi mu ngambi tubona imodoka iratambutse iri kurasa, tubona nose bari kwirukanga bo ti aba M23 yo sokwa batugezemo tugende twirukanga twambura amahema twirukanga bo benshi batatanye
bo ni bamwe muri zo mpunzi. Hagati aho intumwa ya Afurika ku bibazo bya Kongo, Uhuru Kenyatta hari Goma mu ruzinduko rw'amahoro. Urubanza rwa Kabuga Felicianne rwasubukuwe uyu munsi irahe mu Buholandi. Naho muri Cote d'Ivoire, igihugu cyafashe icyemezo cyo gukura abasirikare bacyo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu mwanya. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Cote d'Ivoire yatangaje ko igiye gutangira gukura abasirikare bayo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Frederic Nkurikije aratubwira impamvu.
Integuru iyo ngingo yarishikijwe mu Faransa, ingingo yafashwe izotuma izo nteko zibandanya amabanga yazo azoshimikira ku gikorwa cyo gucungira umutekano w'abasivile. Iratera kamo kandi Perezida Faustin Archange Touadera hamwe na leta yiwe kamusaba gushyira imbere inzira y'amahoro arama no kugarukana umutekano w'iciye mu biganiro. Igihugu cya Repubulika ya Santrafrika gitunze ubutare bwinshi, kiri mu ntureka politiki n'ingwano kuva mu mwaka w'2013 igihe abarwanyi b'abayisilamu mu rwisereka bafata ubutegetsi ku nguvu bagakura Perezida François Bozize. Mu nyuma abarwanyi b'abakristu baciye batangura ingwano yo kugerageza kwikura ko abayisilamu. Inyuma yaho sentare ijejwe ibwiriza shingiro yimiye Bozize uburenganzira bwo kwitoza mu mwaka w'2022, Perezida Touadera yavuye atsinda amatora yo kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri. Ariko gushika ubu aracahangana n'urunani rw'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Bozize.
Muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatangaje ko ikibazo cy'ibice byo mu burengerazuba bwa Tigray kizarangizwa n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Frederic Nkundikije nanone atubwire uko iki kibazo giteye.
Igice cya Tigray cyo mu burengero kizwi nka Wolkait kizoba cyegukira Tigray nk'uko ibwirizwa shingiro rya Ethiopia ribiteganya. Yamara ico gice cyarigaruriwe n'ingabo zo mu ntara bihana urubibe ya Amhara igihe ingwano yaduka mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2022 hagati y'abasirikare b'igihugu n'abarwanyi mu hari Tigray People's Liberation Front TPLF. Abanya Tigraya ibihumbi amajana amajana baromowe muri ico gice ca Tigraya yo mu burengero igihe c'ingwano, kandi barafashwe bunyamaswa gushikaho ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bujejwe imigendanire bwari bwashikirije ibirego ko muri ako gace habaye ubwicanyi ukabije bwo kumara ubwoko bw'abanya Tigraya n'aba Amhara.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yongeye umwaka MINUSCA ni umutwe w'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Santrafrika ugizwe n'abasirikare bagera ku 17,500. Uburusiya, Ubushinwa na Gabon bifashe mu itora ry'umwanzuro wa ONU. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Integuro iyo ngingo yari yashikijwe n'Ufaransa, ingingo yafashwe izotuma izo nteko zibandanya amabanga yazo azoshimikira ku gikorwa cyo gucungira umutekano w'abasivile. Iratera kamo kandi Perezida Faustin Archange Touadera hamwe na leta yiwe kamusaba gushyira imbere inzira y'amahoro arama no kugarukana umutekano w'iciye mu biganiro. Igihugu cya Repubulika ya Santrafrika gitunze ubutare bwinshi, kiri mu ntureka ya politiki n'ingwano kuva mu mwaka w'2013 igihe abarwanyi b'abayisilamu mu rwisereka bafata ubutegetsi ku nguvu bagakura Perezida François Bozize. Mu nyuma abarwanyi b'abakristu baciye batangura ingwano yo kugerageza kwikura ko abayisilamu. Inyuma yaho sentare ijejwe ibwiriza shingiro yimiye Bozize uburenganzira bwo kwitoza mu mwaka w'2022, Perezida Touadera yavuye atsinda amatora yo kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri. Ariko gushika ubu aracahangana n'urunani rw'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Bozize.
Frederic Nkundikije urakoze kuri aya makuru utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru noneho y'ibiyaga bigari Tuehere mu Burundi ministri w'ubutabera yemeza ko abacamanza benshi mu gihugu barya ibiturire Domine Banyankimbona avuga ko bituma inzira karengane nyinshi zisanga mu mabohero leta igahomba amafaranga menshi asaba abacamanza kwisubiraho abazakomeza iyo ngeso bakazahanwa by'akarorero cyangwa se by'intangarugero ni mugenzi wacu Eloge Burikaneza ubahinkuru
Muri no mizu mushikanganje jeje gubutubungana kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare imbere yo gutangura kugendera intara mu ndubiheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa kubaronsa imiti ukubunguruza n'ibindi aho yahereye mu manuka ubushyuhe ero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ibyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegembya maze bakishura umwenda batari mu buroko kuri wa kabiri no gatatu umufato ni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushu burengero bw'u Burundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe nabo mu gisata cy'ubutungana ramutswa yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza
urabona twese yuko abene gihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane
Abarenganywa barimwe gohete buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basana ukwijuru ugurutse kuri bo umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongorwa muhuzana mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro Umukenyezi wundi nabavuga kumubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku nguvu k'imyaka 5 yarekuwe akabayirwa mu kindaga
mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye mu hira njye kubaza bacabambira ngo bamurekuye kubera kwa ndavuga ati ntakwaye yashitse akobora ibigori none ndabisaka hinda biri kwa barikamba ngo none ngo ntiyatako sinatako
Kuvyerekeye umukenyezi abajeje ntwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ibyashikiriza
uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho siniko dagiriza ngo mbeshe kuvuga ngo umuntu aragwa kandi naramwiboneye cyo naragenda mwibonera uwo munsi yarapfuye ibigori ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari ku kinga byatse banze daha
Mushikanganje w'ubutungane yavuga ko gusasa indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora
ubugwaye yakoze icyaha aga ibimba ko mutakwaye mu bimba bari ko batwara ngoma ariyo ivuriro ko abandi numvise ngo batwara kare ubundi bari ivuriro bavura abapfugwa bagwaye ibyo bintu tubwira abantu z'abaprofe ku manza ni bibi baka ni bibi baka ikintu cyacu cyo kudasasa indaba ni byore byore ni bibi kuko twari sasa indaba abana bacu abutukuru bacu bazoba ziyora sistematike mahuko bazoba babonye yuko atagihana
ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akata ry'abakirisitu rigwanya ihoterwa rya kiremwa muntu Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri akata Burundi
turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekugwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bapfunza abanyororo abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politiki kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine ico kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane no munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakaguma za mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira
izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji Banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu ncuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira
kuko kandi kose sudikira bumbumbika kandi kose sudikira ahandi sudo tresie ndi kugufunga siri bikindu exceptionnel nenda kwenda tresie.
Ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane, yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Barakoze mugenzi wacu Eroje Wirika neza. Kuri uyu wa kabiri urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya Jenoside. Yashinje Kabuga gutanga imodoka zakoreshejwe mu gutunda Abatutsi bajyanwa kwicwa. Temistokere Mutijima yakurikiranye urubanza aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Mu gihe byari biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya kabu 009, uyu ntiyabonetse bitewe n'uko mu ijwi ry'umucamanza atarameze neza. Ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina kabu 0666 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bw'iyarusha muri Tanzania yifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe. Kabu 0666 afite byinshi ahuriyeho na kabu 009 kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside. Aba bombi kandi batawe muri yombi mu 1997 nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari Zaire, ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo ku Gisenyi mu rwego rw'ubujurire. Muncha make yasomwe n'umushinjacyaha kabu 0666 yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'intera hamwe w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, nyuma mu 1993 aza kujya mu impuza mugambi w'ishyaka Sederi. Imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri Jenoside mu 1994. Akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ariwe Mututsi. Uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radio RTLM kuva mu 1993. Mu buhamya bwe akavuga ko iyo radio yateshaga agaciro Abatutsi ikanakangurira intera hamwe n'impuzamugambi kubica. Akemeza ko ibiganiro by'iyo radio byagize uruhare mu myitwarire mu gihe cya Jenoside no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica Abatutsi. Ku bijyanye na radio Muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse, umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga, asubiza ko yo yari radio y'umwanzi FPR atashoboraga kuyumva. Yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka. Kabu 0666 avuga ko Jenoside igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na Kabuga. Akemeza ko izo ntwaro zahawe intera hamwe zazikoresheje mu kwica Abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya Gisenyi. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi zari zivanywe Igoma. Aho nawe intera hamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanywe Igoma na Kabuga. Izo ngo zarimo grenade, imbunda za Karashinikovu n'amasasu yazo. Mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica Abatutsi barimo abakuze, abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri Komine Rouge hafi y'irimbi rya Gisenyi. Kabu 0666 yabwiye urukiko ko Felicien Kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda bajyanwagaho kuri Komine Rouge kuhicirwa, ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa. Umunyamategeko Françoise Mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na Kabuga, asubiza ko yari umuntu wa hafi wa Bernard Munyagishari wari umukuru w'intera hamwe muri perefegitura ya Gisenyi, akaba ariwe wamubwiye watanze izo modoka. Mu guhatwa ibibazo, umutangabuhamya kabu 0666 yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga, amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere. Umunyemari Kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kabu 0666 bitarangiye. Umucamanza Ian Bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu, ndetse abuze umutanga buhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felician akurikiranweho ibyaha bya genocide, guhamagarira abandi gukora genocide, ubwumvikane bugamije gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasa inyoko muntu. Nibyaha ariko waburana hakana akavuga ko ari ibinyoma watigeze yanga Abatutsi, ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe.
Urakoze Temistoke Mutijima. Turacyari irahe mu Buholandi, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rwakoresheje aho irahe mu Buholandi umwiherero uhuza amashyirahamwe yigenga aturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibiri mu ntambara. Bararebera hamwe uburyo inkiko mpuzamahanga harimo na CPI zahana ibyaha bikorerwa abana. Mugenzi wacu Pierre Cravenio nkuru ubu urirahe mu Buholandi yakurikiranye iyi nama.
Sentare mpuzamakungu mpana bya CPI yifuza guhana no guhaca ibyaha bikorerwa abana bihanwa niyo sentare irirahe mu Buholandi. Mu nama y'umwiherero n'amashami mpuzamakungu akorera mu bihugu bikunze kubamwo ibyaha bibangamiye abana, umushikiriza manza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ibyo byaha. Karim Khan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashikana imyaka 18 ari ubwicanyi, kunyuruza abana, kubaboreza igufa, gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana, gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi. Muri Afrika yavuze ko ibyo byaha byibonekeje mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mali, muri Sudan, muri Centrafrika, mu Rwanda, mu gihe cy'ubunyabwoko yakorewe Abatutsi muri 1994 n'ahandi. Avuga ko hari n'ahandi ibyo byaha bikogwa ariko ntibimenyekane. Ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na CPI canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ibyo byaha bibangamira gateka k'abana, maze ababyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri Congo, Terre des Enfants, gitavye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu. David Arechama Odabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Si sont affectés, si vous voyez tout l'est de RDC, c'est vraiment un climat d'insécurité.
Ati twebwe iwacu na Kamara Maza rabinge n'abana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Congo. Umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara bakubagugwa, ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore, kubafata ku nguvu n'ibindi birimo nko guteshwa izabo umwanya wose. Ariko ubutungane bwo mu gihugu ntacu bukora, womenga n'ubutegetsi ntibushaka kugwanya ibyo byaha. Abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana, kandi womenga n'ibisanzwe. Nico gituma dusaba aya masentare mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako.
Mais évidemment avec l'appui des instances internationales qui sans eux nous aussi nous sommes limités.
Na mu Burundi ivyaha bibangamira abana birakogwa. Ishirame ONRCT Wet on Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cane cane n'abari bajejwe kubakingira. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika. Ntiyitavye iyo nama twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukanabumenyi avuye muri sentare i Bujumbura kuburanira umwana gateka kiwe kahungabanijwe.
Abana batari bake mu Burundi barakunda guhura n'ibi byaha byitwa gufatwa ku nguvu cyane cyane abana babigeme. Atuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'imfuvyi. Abana batari bake mu Burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha cyane cyane bikajanwa nko mu gihugu cya Tanzania cyangwa muri Congo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima, gusarura nk'umwimbo wabonetse nk'ivyamwa cyangwa ibindi cyangwa gukoreshwa mu bikorwa byo kwimba nk'ubutare n'ibindi n'ibindi. Byerekeye urudandazwa rw'abana bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujanwa nko mu rudandazwa rw'abantu nk'ibyaha byo mu ntambara. Ariko mu Burundi turi mu mahoro, nta byaha byo mu ntambara bikorerwa abana. Mugabo hariho ibindi bihugu byo muri Afrika hafi usanga nk'abana bakoreshwa ibikorwa bakaja mu by'igisirikare, kandi bakiri abana.
Amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana yitabye uwo mwiherero w'iminsi ibiri, harimo nka Human Rights Watch, Amnesty International, World Vision, Save the Children, ibisata byawo n'ibyitagateka k'abana n'ayandi mashyirahamwe akorera hagati mu bihugu bitandukanye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ndetse yemeye gufasha ishyirahamwe ryigenga canke uwundi wese yokora amatohoza ku vyaha bikorerwa abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya CPG canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye. Pierre Claver Niyonkuru, Ilahe, kubwijwe rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino watsiyindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afrika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Inshuti bakunzi baradijwe rya Amerika, murararitswe rero. Reka dusubire noneho mu Burundi, aho abarobyi ku nyanja ya Tanganyika bugarijwe n'ikibazo cy'isuku nke no kutagira imisarane n'amazi meza. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye, hari Kigali mu Rwanda.
Turabita abakuru baduserukiye, ariko turiko turavyihweza umengani batwitayeho. Nta hantu dushobora kuja kwituma, ntaho turinda kwirukiye mu mapori mw'ishamba, kakabuca umenga natwe naco twinziza muri leta.
Oya, amazi ntayahari kwe. Aha nayo dutekesha canke turinywa turakoraho nyene mu Itanganyika, kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka.
Abo n'abakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myiha ya Kajaga na Olympique ku kiyaga ca Tanganyika mu Burundi, bagaragarije Ijwi rya Amerika ikibazo bamaranye imisi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu tw'ubwiherero udukenerwa cane n'abo barobyi hamwe n'abagendera ibyo bibanza.
Ibintu biduhanze ni byinshi.
Aha nta nibongo rihari. Urumva niyo bagiye kwituma mu kazi arabura ukuntu agira sa.
Kweri twe twimwera Tanganyika nyene.
Harimo buri haba hakuye nk'ubuzu bwinshi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa.
Cyo kubura umungenge kuko ingwara ni nyinshi y'ibyaduka. Dufise ingwara za korera, sinzi zinde, na zi coronavirus ntizirahera. Ahubwo ibyo twobasaba niko natwe mudufashe ubushafa kuko twuva twavugiye.
Abo barobyi basigura ko ico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma y'amazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye, ariko iyaga ca Tanganyika carenzaho cahora gishika, kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi, ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye.
Ubuzu bwa sugumwe nabuhari kuko bwatwewe n'ajya amazi. Butwagwa najya amazi mugabo president zimatwe dufite imiryango itandatu mugabo kuguno mwanya nta n'umuryango n'umwe dufisigaranye abarobye abanyamopoli.
Kubona dufite komite yitwa ngo ni komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abarobye hano kuri umwe yaho wa plage Kajaka. Je ndababazwa cyane no kubona dufite akazi kasugumwaka kamwe hari abantu sinzi.
Kuba hari amafaranga agenda atozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo bibahanze akaba atakirakorwa muri ico gihe cose giheze, abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko babyiganiye Ijwi rya Amerika. Gusa Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu barongo iyo myeha, batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bose nasana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari cokorwa n'abandi babakuriye.
Ngaho urabona hari umusenyi naho tugerageza kugwara kugerageza kurondera zo ntuze amatoilete ya amatoilete acabumuka n'indwi zibiza zitarahera.
Turitunganya kugira ngo tutuzwasugumwe
twononekaye tusubiremo kandi twabitanguye
aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi rya Amerika ko hari abarubyi bamaze kugigwaho ingaruka mbi n'isuku rike rirangwa muri ibyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari gikogwa
bo abarubyi bakunda kugwara inzoka malaria ibyo tubari hafi tugerageza twatwara kwa muganga kubyo dushoboye hama tuwe tunaniwe tubarungika imiryango yabo twaragishikanye muri federation twagishikanye no mu komine
twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari general mu gihugu cyose babugira uno munsi na kirajya mu ngiro turagerageza kurondera n'udushyira hamwe dutandukanye kugira ngo badufashe
kuri micro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata cy'uburobyi mu Burundi Deon Duwayezu amenyesha kwico kibazo bakizi hari nibiriko birakogwa kugira ngo hubakwe utwo tuzu twasugumwe
twabize cyane nacyane cyane nka muze kuri Olympic na mu kacyaga n'ahandi atandukanye muzuri yashobye gute udambo washitse rero utwibaza ko nubwo ishyaka cya tubangiye tubomora amatoilette n'amazi ayo basubira mu kambi prodate wa mbere tuko turasaba indi mitandu kandi dufashe hanyuma
kukibazo cibura ry'amazi meza kumyeha yo kukiyaga Tanganyika Nduwayezu amenyesha kwicococo kitaratangura kwigwa ko gusakizeza abo barobyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regidezo harabwo ko boshikirizwa amazi meza abo barangurira ibikorwa byabo kumyeha iri kukiyaga Tanganyika na cane cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ibyo bibanza ku munsi barimo abaza gusuma ibyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera barenga ibihumbi bitanu ndatu nabo bakaba bahura n'ico kibazo co kubura ubwiherero mu minsi heze abari mu ndongozi zigize igihugu c'u Burundi baragendeye ibyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babesezeranya ko mu gihe ca vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa nuko amaso yabayayo nkuko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boroswa amazi meza hamwe n'amatwarete Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika i Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nyuma yo kubararikira ikiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi, reka noneho mbere ko dutandukana tubasubiremo muri make amakuru twabagejejeho mu mwanya. Twabwiye ko leta ya Cote d'Ivoire yatangaje ko igiye gutangira gukura abasirikare bayo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatangaje ko ikibazo cy'ibice by'umurengerazuba bwa Tigray kizarangizwa n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe amahoro n'umutekano ku isi zongereye umwaka MINUSCA ni umutwe w'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica ugizwe n'abasirikare bagera ku 17,500. Uburusiya, Ubushinwa na Gabon byifashe mu itora ry'umwanzuro wa ONU. Kuri uyu wa kabiri, urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya Jenoside. Yashinje Kabuga gutanga imodoka zakoreshejwe mu gutunda Abatutsi bajya kwicwa. urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI irahe mu Buhorande rwaho ni mu mwiherero huza amashyirahamwe yigenga ku kibazo cyo guhana abakorera ibyaha abana. Nshuti mwese mwarimo duteze amatwi, turabashimiye cyane ku buhanga bw'ibyuma hari Al Santos na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe, mugire umugoroba mwiza.